Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio Indwi i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Frederic Nkurikije.
Uyu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga no munsi wa gatatu. Tubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu. Mwari muzi ko ingwara y'igituntu yica abantu 5,000 ku munsi ku isi yose. Ejo ni tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu, umunsi wahariwe kugwanya iyo ngwara. Niyo tuza kuganira mu kiganiro muri Isanga. Ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Frederic Nkurikije abashikirize inkuru zivugwa mu Burundi muri aka kanya.
Urakoze Oriane, mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye amakuru makuru avugwa mu Burundi. Umusirikare w'umajoro Muhimpundu yaragandaguweje ku munsi wa kabiri igihe cy'isamoya n'inusuye mu ijoro ku murwa mukuru Bujumbura. Hanyuma umupolisi aranyuruzugwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bambaye impuzu za gisirikare. Ubwo bwicanyi bubaye inyuma yaho kuri uyu wa kabiri ku muhingamo. Umusirikare w'ipete ya Lieutenant Colonel Rasibe n'umuntu ataramenyekana mu bigo by'ibiro bikuru bya gisirikare. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Nkuko vyemezwa na Major Clement Chimana icegera cy'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Lieutenant Colonel Darius Kurakure yishwarashwe n'umuntu yambaye impuzu za gisirikare. Uwamwishe yamusanze mu kigo cy'ibiro bikuru vya gisirikare Etat Major de l'Armée, igihe abandi basirikare bahakorera bari mu karuhuko ko ku musase. Hakaba hari gihe c'isaha 6:30. Gushika ubu uwabikoze ntaramenyekana. Nkuko bibandanya vyemezwa na Major Chimana yasomye itangazo ryasohowe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Mu kurindira kwafatwa, ibiro bikuru vy'intwara miheto z'u Burundi birafise ico bisaba abasirikare bose.
Ibiro bikuru vy'intwara miheto z'u Burundi biriyamirije vyivuye inyuma ububisha bwose busa nk'ubu, bikaba bisavye abasirikare bose aho bari ko boguma bafatanye mu nda kandi bakirinda abogerageza kubacanishamwo mu ntumbero yo gusambura igisirikare cy'u Burundi.
Lieutenant Colonel Darius Kurakure yatwara bataillon yitwa Jenny Dokomba mu ikambi yo kumuzinda mu burengero bw'u Burundi mu ntara ya Bubanza. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'2015 hishwe General Adolphe Nshimirimana yigeze kurongora iperereza ry'u Burundi. Lieutenant Colonel Ikurakure abaye intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru, officier supérieur igira kane yiciwe ku mugwa mukuru Bujumbura. Hiyongera ko Colonel Jean Bikomagu yigeze kurongora ibiro bikuru vya gisirikare nawe nyene yishwe mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Iyi inkuru ivugwa mu Burundi yerekeye abantu 9 bahagaritswe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze bagirizwa kuba baragiye mu mirwi y'abagwanyi. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze atubwira ukuntu vyagenze igihe bitaba urubanza. Jean Bosco.
Ego Fedie, nkuko bivuga abantu bagera ku 9 barengutse uno munsi muri sentare nkuru ya Muyinga bose bagizwa icyaha cy'uko bariko bagenda mu mirwi y'abagwanyi. Abantu rero uko bangana 9 bari bose mu modoka imwe yo mu bwoko bwa Yasi hari ku igenekerezo rya 11 kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, aho bafatirwa n'igipolisi ahitwa mu Gashoho muri komine ya Gashoho muri komine ya Gasogwe ahitwa Ibwasare bariko bagana ahitwa ku Masanganzira. Abantu bose rero no munsi ntibashoboye kuburana. Icyatumye bataburana nuko basanze yaba umushyikiriza amanza abagiriza cyangwa abo bantu atanumwe afite ibyabo na atanumwe yari yarengukanye ibyabo na kandi bose babikeneye.
Jean Bosco, haraheze amezi atari make nk'uko mubitubwiye abo bantu barahagaritswe. Ni kuki barengukishijwe uyu munsi haheze igihe kirekire? Abacama eka abajeje ubutungane babirwa kwiga.
Halo?
Oui, murashaka kutubwira igituma barengukishijwe haheze amezi atari make barapfunzwe abajeje ubutungane babirwa kwiga?
Ego vedi kwijaye nuko abantu babarengutse bateba nta kintu cyashoboye kuvugirwa umuntu nahe yitese, ariko gusa icyo twashoboye kumenya ku makuru twavuye turonka nuko abo bantu babanje ubwa mbere kuburana basaba yuko buburana bidegembya mu nyuma umushyikiriza amanza ibyo arabyanka, ariko rero mu nyuma barava barunguruza
mu masegonda make cyane gose. Jean Bosco,
uko kuburana bidegembya biraheza umushyikiriza amanza nawo nyine araheza
isango ry'urundi rubanza ni ryari?
Alo.
Isango jirundi rubanza ni ryari? Amasegonda 10.
Isango jirundi rubanza ni kwigenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane umwaka turimo.
Urakoze. Turagutira kama mukanya.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no musi wa gatatu aho tuganira ku magara y'abantu ni tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri 104 nibice 3 i Kigali. Ingwara y'igituntu yica abantu 5,000 ku munsi ku isi yose. Ica gatatu c'abantu ku isi yose nabo nabagendana umugera bita Basili utera iyo ngwara y'igituntu. Naho bataba bayigwaye baba bafise uwo mugera bita Basili. Igituntu ni imwe mu ngwara za mbere zihitana abantu bagendana umugera wa sida. Ivyo bitangazwa n'ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi ejo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya iyo ngwara. Uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga kija kwibanda ku magara y'abantu turaganira n'umuganga yanonose iyo ngwara y'igituntu atubwire ukuntu iyo ngwara ishobora kwirindwa canke kugwanywa. Turaba hayikaze mwese rero mubaze ibibazo canke mushikirize ivyiyumviro. Umutumire wacu araza kutubwira bimwe mu vyokogwa kugira ngo twirinde iyo ngwara. Twatumiye umushinga nahe ndi kumana Tade no muvugizi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ariko muri aka kanya nti tuko turamuronka ku murongo wa telefone. Ariko twatumiye kandi na Dr. Corneille Manirimbere no muganga ku bitaro bikuru by'intara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu hatubwira uko iyo ngwara yifashe muri aka kanya mu ntara akoreramwo. Reka tubibutsere kandi yuko nkuko bisanzwe ikiganiro misanga cyane cyane ku bakunzi b'ikiganiro cy'amagara y'abantu dutega amatwi dutege yompi muganga Corneille muri aka kanya turi kumwe azi kudusobanurira ivyerekeye iyi ngwara. Tubibutse kandi ko mushobora kuduhamagara kuri WhatsApp yacu tukabona nimero yanyu tukabahamagara mukabaza ibibazo muganga. Iyo nimero ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1 ndasubiramwo 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Reka twakire rero umutumire wacu dufise muri kano kanya ni aba Dr. Tade Ndikumana atwumva nawe nyene ndabwiwe yuko tumuronse ku murongo. Reka duhere kuri Dr. Tade Ndikumana mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Mwiriwe neza Dr. Ndikumana, muraho murakomeye?
Ego turaho, mwiriwe neza Oriane.
Amahoro Dr. Vya vyatugwe gato ariko murakoze cyane gose gufata kano kanya ko kuganira natwe.
Ego namwe murakoze kubona mwantumiye kugira ngo dutange umuco kubatwumviriza kugerekeye indwara y'igituntu na cyane cyane hano iwacu mu Burundi.
Ni byiza cyane. Turi kumwe kandi ku murongo nkuko twari tubabwiye mu kanya na Dr. Corneille Manirimbere mu ntara ya Ngozi mu buraruko murantunga. Dr. Manirimbere muratwumva? Mwiriwe neza?
Ndabumva neza Oriane, ndabumva kabisa.
Ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze.
Ego. Dr. Tade, igituntu ni ingwara izwi cyane. Murantunga? Igituntu ni ingwara inzwi cyane ariko twovuga ko hari bamwe bashobora kuba batazi uko iteye. Wobwira batwumva neza ingwara yari yo mbere yuko dutangura gusigura ivyerekeye iyo ngwara. Ingwara y'igituntu ni ingwara imeze ite?
Yego cyane murakoze. Ingwara y'igituntu ni ingwara yandukira na cyane cyane ikunda gufatira mu mahaha. Ikaba yandukira bivuye ku mugwayi aba taratangura imiti ivura iyo ngwara. Gaheza rero agakorora, amaze gukorora rero iyo akoroye araheza hajya aye mu mate cyangwa mu gikorogwa, hakaba unovuga utuntu tutu mikrogutereti dusohoka turimo umugera w'ingwara y'igituntu ariwe bita basiye de kok. Hanyuma rero iyo migera ikacija aha mu mpemu dusanze duhema cyane cyane iyo ari ahantu hafunganye atari umuyaga mwinshi atari umuco hanyuma uyundi muntu asanzwe atarafise iyo migirira agaheza agahema ajya injije impemu niho iyo migirira cyayinjira hanyuma kacimanuka igafata igaca ishikira mu mahaha kuko hano hari hari impemu nico gihimba cy'umuri cy'ambere gikarigwa hanyuma iyo migirira cyarekira mu mahaha hanyuma kubera umubiri usanzwe ufise abasoda wo kwikingira niho rero haheze iminsi nk'amezi abiri atatu umuntu atangura nawe gukorora kugira ngo yirukane iyo migera ya yinjije mu mubiri nawe akaca atangura guhereza iyo ndwara bikaruhererekanwe indwara rero yandukira bike mu guhema hanyuma iyo umuntu amaze kuyandura ibimetso cya mbere kubera amahaha abariyo afatwa ubwa mbere aba yafashwe arakorora kuvuga yuko umubiri ugerageza gusubiza inyuma iyo migera iko rero cyo kimito cya mbere ni inkorora ifata umuntu novuga kujya kwa gripe mugabo iyo nkorora yifashe nk'ujya muti dusanzwe tubona wa gripe cyanke antibiotike nka amoxicilline ntiheza ngo ukire arabandanya agakorora kiringo hasi hagati y'iminsi 10 na 15 hanyuma akaca atangura kugira n'ibindi bimenyetso rero biherekeza iyo nkorora cya mbere nuko uwo muntu adasubira kugira akayabago hanyuma iyo umuntu adafite akayabaga umva ntabafungura neza araheza agati ibiro hanyuma mu ijoro akabira ibyuya byinshi kujya kw'amazi iyo bari karatemba hanyuma agacika intege hanyuma ku mugoroba n'umuntu ubona yirirwa akomeye ariko ku mugoroba akagira akantu bita gusuhegwa agira akantu k'ubushuhe n'amadegere 38 n'igice hafi 39 ibyo bimenyetso bica byerekana byo by'ukuri ko yanduye indwara y'igituntu yo mu mahaha mugabo ku bantu basanzwe novuga badafisha abasoda mu biri benshi baraheza iyo migera ntigume mu mahaha ahubwo ikacirengana igaca mu maraso ikacigena mu bindi bihimba birimwo oxygene nyinshi kandi birimwo amaraso menshi ikigene ikarekira nka impande y'umutima canke mu gikaraza canke igafatira mu nda canke mu gitigu canke mu masigo nicyo bitari indwara y'igituntu iri mu bindi bihimba uretse amahaha biba byavuye kubera abasoda b'umubiri w'uwo muntu yanduye iyo ndwara ari bake ntibashoboye kuzibira ijya migera hasi nko mu mahaha aho rero nabo baraheza bakagira ibindi bimenyetso nkugira amazi mu nda iyo umuntu rero agiye kwa muganga cyangwa amazi yarikiye impande y'umutima cyangwa akabyimba nuvuga aha impande y'igitigu icyo gihe rero baraheza n'urushinge bagavoma ayo mazi bagaheza tukaraba mu bipimo yuko byo babisa n'indwara y'igituntu icyo bita tuberculose extrapulmonaire rero n'abandi rero bakarigwa n'iyo ndwara ugasanga hasi navuze no mu bwonko irajayo icyo bita meningite tuberculose hariho n'abandi rero usanga ikifata amahaha ikayagira nk'akayungira icyo bita miriyeri bikunda gushika iyo nk'umuntu nk'umwana ataronse urucanco bijya bw'igituntu uko rurahari aca akarigwa akagira icyo gituntu gikaze cyane gishobora kumuhitana mu minsi mikeya ariko iyo umuntu yerekanye ko afite igituntu cyo mu mahaha ni umuntu aba asanzwe afite abasoda b'umubiri bakwiye araheza rero tugapima mu gikorogwa tubonye iyo migera tukamuha umuti ku mezi 6
yego muganga urakoze cyane kuri izo nsobanuro duhaye wavuze cyane cyane ku byerekeye abasoda bo mu mubiri bo kwirinda izo ndwara bagerageza kuyigwanira kugira ngo batsinde ama microbe n'iyo migera iba iri mu bubiri ibitera igituntu twavuze mu ntango yuko igituntu ari kimwe mu ndwara za mbere zihitana abantu bagendana n'umugera wa sida bagerageza kudusigurira ko tuzi ko abantu bagendana n'uwo mugera baba bafise abasoda baba badakomeye mu mubiri bayivura gute kuri abo bantu bobo biba byifashe gute kugira ngo abantu bavugwe baba bagendana n'umugera ingufu mu mubiri zibatari nyinshi
ego cyane nivyo kuko mwavuze neza ko ishyiramwe muzima ku ngo MS kubera bagerekana abantu bagendana n'umugera wa sida kenshi hitano n'indwara y'igituntu bivuye ko nta bivuze bafise amagara make bafise amasoda y'umubiri bakeya hanyuma mu bisanzwe indwara y'igituntu nk'abantu 100 yo bagiye hamwe n'ufise imigera y'indwara y'igituntu ni ukuvuga ko yinjiye mu mubiri wabo nka 13 ntibaheza bakagwara indwara y'igituntu abandi kuri afite abasadamu biri benshi araheza bakagumuko mugabo ndi bagware mu mubiri ugatsinda iyo ngwara ariko iyo bishitse umuntu asanzwe afise abasadamu biri bake bajya abantu bagenda numugira abasida bajya afise ingwara y'isukari itavuwe neza bajya afise ingwara ya kanseri cyanke abantu badafungura neza cyanke bajya abantu ba mu kirundi bitabagatuko bamaze uvuga gufatwa cyane n'inzoga batakigira ingufu ajya rero baraheza bakaca bayigwara cyane ukuvuga nk'umuntu agenda numugira abasida abantu ijana bagenda numugira abasida bagiye aho banduye ingwara y'igitunu nka 70 baca bagwara bwa murumvi y'abantu basanzwe bafise abasomo mu bira kwiye ni nka 13 hanyuma ikindi naco nuko iyo ngwara kenshi umuntu agenda numugira abasida basanzwe ari umuntu afise nka kandi gakorora kavuye kuzindi ngwara z'ivyuririzi ukigitunu ni ngwara ya mbere mu ngwara z'ivyuririzi ku muntu agenda numugira abasida kenshi rugasanga kumbe yarase anzo ari karafata nka bacterie mugabo ntiyabimenye ko yagwa ingwara y'igitunu yakimuhitana ariko nka mu Burundi twaramaze gushyiraho imigambi ikomeye cyane yo kugira ngo ntihagire abantu bagenda numugira abasida basubira guhitanwa n'ingwara y'igitunu iciye mu migambi novuga ibiri ari umugambi wa mbere yuko twebwe mu kurwanya ingwara y'igitunu abantu kubera hari ubwo rufatangane rw'ingwara y'igitunu n'umugira wa sida bikunda gushika ubwo bitavuze yuko umuntu wese agwaye igitunu abagwaye sida abagenda n'umugira wa sida turaheza rero tukaja dupima abo bantu tukaba hanura yuko baca bipimisha n'umugira wa sida twebwe rero nk'abagwaye turonka buri mwaka bashika hagati y'ibihumbi 600,000 n'ibihumbi 700,000 bashasha bagwaye igitunu 98% reza tukaba kima ko atagenda numugira wa sida nije biraho turasanga harimo nk'igihumbi agenda numugira wa sida boresha tubatanguza imitsi yo gupfupfa haza abandi nabo tabaye impanuro zo kwikingira kuko basanzwe bafite igitunu cyonyene kandi baze bandura umugira wa sida urundi ruhande naho abasanzwe bagenda numugira wa sida bazwi aricyo bita screening ya tuberculosis barasuzuma yagiye muri kwa muganga bakaraba yuko atankorora afise atabimenyetso by'ingwara y'igitunu afise kugira ngo bayitore hakiri kare bamushyire ku muti baza bamukingiye kwa kwitaba Imana bivuye ku gitunu rero rero umugambi tumaze gutangura ubuvuba ngaha muri the association zifise abagenda numugira wa sida benshi nka SOA nka NSS mbere mu minsi iza tuzabikora no mu gihugu cyose aho abo dusanze by'ukuri atanga ingwara y'igitunu bafise ariko bagenda numugira wa sida tusha tubaha imiti yo gupfufahaza amezi 6 kugira ngo ntibazogware igitunu kugira kandi tubikora ku bana iyo dusanze umwana afise umuvyeyi afise ingwara y'igitunu cyo mu bashandukira rero namwe tukamuha imiti y'amezi 6 kugira ngo tumukingire kugwara iyo ngwara.
Urakoze cyane muganga, turaza kugaruka kuri uko kuntu ku rwego rw'igihugu muri ko muragerageza kurwanya ingwara ariko tuje mu buraruko bw'igihugu ingozi. Docteur Manirimbere, mwotubwira iyi ngwara yifashite kwivurira mukorera ko aha ingozi abantu ni benshi baza kwivuza igituntu byifashe gute?
Murakoze ku jambo. Nagomba bwa mbere mbanze nshimire muganga Tade ku nsiguro zitomoye ahejeje gutanga ingwara ingene yandukira. Ingwara y'igituntu ingozi agaseseshwa rumuri ingwara y'igituntu iriho mu bantu novuga bo mu mihingo yose bo mu bice byose bya Ngozi ariko cyane cyane ubu hari icyo twokongera koko turayibona ku rugendo rudasanzwe mu bantu twovuga babayeho nabi aho ushobora kugaruka n'irohero rikuru kuna ingozi aho sanswe naho yene nkorera imirimo ariho no tuka abantu atari bakeye bagwaye bafise iyo ngwara bivuye ku kuntu bashobora kuba babayeho ubuzima butoroshe ubuzima butameze neza bataronka ibyo bajya bikwiye bamwe bamwe mbere muri bo bakaba basanzwe bafise ingwara y'igituntu n'indwara y'umugera wa sida byose babigwariye novuga ko muri make ingozi indwara y'igituntu iriho mu bantu bose mugabo cyane cyane mu bantu babayeho nabi natanze akarorero ko mwibohero
kuri ako karorero nyine utanze muganga mani rimbere nakarorega kwambaye cyane kuko mwibohero na hantu abantu baba bari hamwe ari benshi kandi ugasanga nta kuntu bashobora kuyirinda kuko baba bari hamwe kandi bategezwa kuba bari hamwe hari kintu mubona canke mwoterera kugwego rw'abajejwe ayo mabohero iyo habaye nk'umuntu agwaye igituntu kukuntu bo batandukanya icyo kugwa ni igiki muri ico gihe
murakoze ku kibazo mumbajije mu bisanzwe iyo umuntu agwaye afite iyo ndwara y'igituntu byaba byiza yuko baca bamukura hamwe n'abandi urutungo mu mabohero usanga abantu babayeho begeranye rwose ku buryo urengeye urugero uwo batoye igituntu botezwa guca bamukuramwo bakamusohora hanze akaja handi kugira ngo abo basigaye mu ibohero ntibashobore kwandukira ntibashobore kwandura iyo ndwara ariko rero ikibazo aho gihagaze nuko mu mabohero uretse yuko kugira ngo abanyororo bashobore kubonana n'umuganga bashobore kubonana n'uwo bapima igikorogwa cyangwa akagira iradiyo bifata umwanya kubera bisaba na esikorute rimwe rimwe ugasanga n'aba esikorute nk'abapolisi ntibamari hafi kuko imva z'umutekano ugasanga umuntu arahamaze igihe kirekire arayikwiragije mu bantu irakwiragiye mu ibohero ugasanga abantu benshi barayanduye bakazoca kuyigwara batotegezwa kuyigwara icyo umuntu yosaba ni uko bokongereza novuga isuzuma ry'abanyororo ubu babona bikese bakamugira ibipimo hakiri kare hama bakamukura mu bandi ataraho n'inganda ariko nabivuga
yego muganga Dr. Tade nobasaba kwishura kongera kumwunganira muganga kuri iki kibazo kuko nibaza ko ari ikibazo gihambaye cyane amabohera abayuzuyemo abantu kandi igituntu n'indwara yandukira cyane kuko ica mu mpemo iyo umuntu akoroye canke yitsamuye ku rwego rw'igihugu banza tubwire ko muri ko muragerageza kugwanya indwara mwongere mutubwire niba mu mabohero ari naho nyene ari ahantu mugendera kugira ngo mugerageze kugwanya indwara ku rwego rw'igihugu iyi ndwara yifashite.
Yego murakoze cyane naringire nshimire muganga mugenzanje ku nsiguro atanze mu kinone twebwe ku rwego rw'igihugu ko dukora iki nico n'ikibazo gihambaye kuko mu migambi dufise turafite umugambi wo kugwanya indwara y'igituntu gushika kuva muri uno mwaka turimo gushika mu 2020 aho twamaze gushyiraho novuga imigambi irashe kandi n'uburyo twaraburonse dufashijwe n'ikigega mpuzamakungu Fond Mondial kigeje kurwanya indwara y'igituntu malaria hamwe na sida uye rero mu mabohero dusanzwe dufite abantu dukorana mbere n'abajya basanzwe bari mu mabohero bita novuga abashe novuga batwara abandi banyororo twarabigishije ingene bashobora kudufasha kubona umuntu afite ijya nkorora hanyuma bagaheza bakamusabira uruhushya kugira ngo asubire kujya kwa muganga ariko twasanze ibyo bidakwiye cyo gituma twaciye hariho abantu novuga twamaze kubona bakarigwa n'indwara y'igituntu abo nabo harimo abanyororo harimo bajya bari mu makambi y'impunzi harimo bajya basanzwe bacukura nk'ubutare hariho aba bagendana umugera wa sida hariho novuga eka bajya bafise indwara zidakira abo rero twamaze gushyiraho imigambi irashe ingene tuzokorana icyambere tuzokora nuko uye mu mabohero azogenda abaganga bagaraba abantu bose bikiga ku ndwara y'igituntu agaheza agafata ibipimo kandi zizokoresha ibindi byuma bihanitse atari twara dukoresha kuri iyo migwi mbejeje kuvuga ikarigwa n'indwara y'igituntu iyo ivyo navyo icyambere nuko dufise amamashini yitwa GeneXpert mashasha ashobora gupima ibipimo byinshi mu mwanya muto kandi adaca iruhande y'indwara y'igituntu kuko uburyo twara dukoresha ubu bwari uburyo buciye muri rugagamisha mu ugasanga hari igihe dushobora kwihenda cyangwa ugasanga ntibabonye neza uwo mugera muri mikorosikopi ubu rero ni uko tuzokora ku buryo nk'umunyororo binjije mu mibohero aca bamufatira ibipimo hanyuma n'uwusohotse mbere bakamufatira ibipimo hanyuma umuco nashaka gutanga ni uko hajya umurwayi indwara y'igituntu atera ingorane iyo batarakibona naye handi bamaze kubona yuko afite indwara y'igituntu agatangura imiti ko n'imiti ikomeye cyane mundwi imwe zibiri nta muntu abacanduza kuko imigera ikigabanuka cyane amaze gufata ibinini naho yabayifashe mu minsi 3 uko afata ibinini 4 3 icyarimwe harimo antibiotike zikomeye nka rifampicine zoniazide pyazinamide n'iyindi ubu rero nagira mpumurize abatwumviza yuko kuri abo bantu basanzwe bakarwa n'indwara y'igituntu hari imigambi irashe kandi giye kujya mu mbyiro guhera ubu muri uku kwezi tugiye gutangura kwa kane kuko bisaba uburyo bwinshi mugabo mu mugambi twanditse kandi wemewe na Fond Mondial ubwo buryo burahari hanyuma n'amavuriro yose asanzwe ari mu gihugu yaba ayabigenga yaba ayabihebeye imana canke ama association yandi ayo mavuriro tuzogirana ayo amasezerano ku buryo umwene gihugu yitwa iryo vuriro yaba centre de santé wigenga canke ibitaro baca bamufatira igipimo bakafata igikorogwa bakaca kukijyana ahantu tuzaba twashyize amamashini apima cyangwa zijya zarugagamisha dusanzwe dukoresha hanyuma tubeza tukamusubiza ubwo buryo yakoresheje mu gutwara ibyo bipimo hanyuma umwene gihugu azogumaho nyene basanze agwaye tuzaba tuzana umuti ngaho nyene awufatire ngaho kugira dupfunye urugendo rw'abagwayi bahora bagenda kurondera abashobora kwipimisha indwara y'igituntu.
Urakoze cyane Dr Ndikumana. Abanyonyi dufise ku murongo baratangiye kuduhamagara kugira ngo babaze ibibazo kuri iyi ndwara, ariko mbere yaho akandi kabazo kamwe muganga. Iki iyi ndwara tukoba dufise ibitigiri ku rwego rw'igihugu uko vyifashe nari nababyi uko vyifashe ku rwego rw'isi, hari ibitigiri dufise ku rwego rw'igihugu?
Turabitororokanya kwa mezi 3 aheze cyangwa ku mwaka tuheza tugatanga raporo kandi iyo raporo turaheza tukayisangira na OMS kana Fond Mondial basanzwe badufasha hamwe no ku rwego rw'igihugu. Twebwe rero navuze yuko ngitangura dufashe ku rugero dufashe nk'imyaka 5 iheze urabona ko ku mwaka turonka hagati y'ibihumbi 600 n'amajana 800 n'ibihumbi 700 y'abagwayi bashasha utora iyo ngwara y'igituntu. Hanyuma rero naho nyene turabona yuko mu by'ukuri turavye imigeri ibiri mu bipimo dukora turabona yuko baza batevye kumbe nico gituma baheza bagasinzikara bakatugura no kuvura. Ha rero nk'uno mwaka twaronse 600,900 abagwayi uwo mwaka wa 2015 uheze. Ikintu twishimira nuko abo bagwayi bose beza bagapimwa ku buntu kandi bakaronka imiti ku buntu kandi mu Burundi dufise ibiharo byiza cyane by'abakira kuko muri iyo minsi baravuga bati ufashe nk'abantu 100 agwaye indwara y'igituntu ukabashyira ku miti n'imiburiburi 85% bategerezwa gukira indwara y'igituntu. Ariko twebwe turavye ibiharo dufise ko tureza tugakurikirana abo bagwayi gushika baheze imiti amezi 6 aheze twasanze twebwe abarenga 92 barakira indwara y'igituntu.
Nibyiza
turi ku rugero rwiza cyane mu gukurikirana abagwayi indwara y'igituntu.
Urakoze cyane
Dr. Reka kandi nababwiye uko 98% baba bagwaye indwara y'igituntu rero tukabapima ko badafite umugera wa sida abawufite cyo tubashyira ku miti yo gupfufahaza ku buryo tugeze ku rugero rushimishije rwa 68%. Hanyuma n'abapfa ni bake cyane kuko numvise yuko benshi hasi 100% baheza bagakira iyo ndwara bakabandanya imirimo yabo neza atangorana.
Murakoze cyane. Reka tujye ku murongo wa telefone twakire uwitwa Jean Claude afise ikibazo. Dr. Man iri imbere namwe mugume ku murongo, dushobora kuronka ibibazo byinshi byerekeye iyi ndwara muri ntara mukoreramo. Duhere kuri Jean Claude. Jean Claude muratwumva?
Ndabumva cyane.
Yego Jean Claude, ikibazo cyangwa icyumviro?
Ndumva je kwa dofise. Nagira mbaze none iyo ngwara y'igituntu ivugwa ku buntu cyangwa?
Ego muganga Ndikumana aravuze ko ku rwego rw'igihugu iyo ndwara ivugwa ku buntu. Ikindi kibazo kongera ko ucanke ubufise?
Hari ikindi kibazo mfise. None nk'umuntu ayigwaye yo tubwira ibimenyetso bikuru bikuru kugira umuntu ashaje kwipimisha.
Isubiramwo?
None nk'umuntu ayigwaye. Cyangwa atayigwaye. Yatubwira ibimenyetso bikuru bikuru byo kubona kugira ushije kwipimisha ubimenye.
Urakoze cyane Jean Claude. Reka twakire n'uwitwa nta uhora ku ngoma turi kumwe.
Alo?
Yego, alo?
Alo, ndabwumva.
Yego, mwiriwe neza nta uhora ku ngoma. O ikibazo cyawe cyangwa icyumviro?
Ari yaterasimwa gukeze. Sega tugane.
Alo?
Yego, tsanga akaba. Eh, ndamukire z'umutumire cyane.
Eh, barakumva?
Eh. No, n'icyumvi cyane tsanga akaba kumubaza abana bagiye ngo arako bavuga kwifatana n'umugero wa sida. None ko iyo umuntu agize rakoze gikwiye n'umuntu ntabwo ariwe mugero wa sida. None nicyo gikwiye gikakiza n'umugutu. Kugira ubugira kabiri. None igikuntu urasaba kwivura kigakira, igikuntu kirakira. Ubwo uyu mugera wa sida ugasigara wonyine. None hoho kujya igikuntu kidakira tuze kitakivuga gute biri kumwe n'umugera wa sida. Ibigira gatatu naho ko ku mwaka ku mwaka nagomba byo ku mwaka umwaka wafite bya ningi y'abantu bandura umugera wa sida nicyo bandura igituntu n'ukunyene bagabanuka n'utange bagapanda uko baba bagabanuka n'uko batera abandi
urakoze cyane urakoze ku bibazo byawe muganga Ndikumana Jean Claude umutumire wa umunywanyi wa mbere yabajije ati ibimenyetso bikuru bikuru byo bari bihe yongera abaza yego nico kibazo ciwe ibimenyetso muganga umuntu amenya gute ko agwaye igituntu
Jean Claude ndamushimiye nagire nongire nibutse abatwumviza ko yabajije ati mbega none igituntu kivugwa ku buntu yego me gupima ingwara y'igituntu ntaco umwe n'igihugu ariha kandi n'imiti araheza akayironka atamahera arishe kandi irahari mu gihugu cyose iyo yituye ivuriro ikimenyetso rero cya mbere nabivuze ingwara y'igituntu cyo mu mahaha ikintu cya mbere ni inkorora rero iza kujya kwa gripe mugabo iyo nkorora iyo umuntu afashe umuti wa gripe cyangwa agafata ubundi muti wo kuvura indwara zo mu mahaha novuga nka amoxicilline ntakira hanyuma iyo nkorora ariko abandanya novuga gushika ku rugero rw'indwi zibiri hanyuma iyo agiye rero baheza bagaca batora iyo miti baheza bagaca batora iyo migera babicishije mu gupima muri microscope hariho ubuhinga twigishije abaganga babikora hanyuma akajya bakabona ko iyo migera irimwo ariko rero iyo nkorora hari ibindi bintu biza byiyongera ko bivuye n'igihe umuntu amaze agendana iyo ngwara igice atarajya ku miti ni hamwe navuga yuko areza agataka yabagu afungure neza akonda cyane agati ibiro bimwe bigaragara hanyuma agagira ubushyuhe ku mugoroba n'icyo yacishe mu ijoro agacika intege akaba umuntu nyene wamagara make ibyo ni ibimenyetso bigaragara yuko umuntu aba agendana iyo ngwara y'igituntu cyane cyane iyo nkorora niyo dushingira ko kuko ni uwo muntu akorora nabivuze ari we aheza agasunika iyo migera akayisubiza hanze ikajya no mu bandi bantu ibyo ni ibimenyetso nyamukuru y'igituntu cyarikiye mu mahaha mugabo ku bandi bantu hari igihe cyarikira mu bindi bihimba ugasanga rero iyo nkorora ntayafise mugabo aratibiro akabura akayabagu ikambere akacagira n'umubabare ufatiye kwaho hantu iyo migera n'indwara y'igituntu yarikiye kandi ishobora kwarikira mu gihimba cyose cy'umubiri naho rero uca usanga umuntu afise amazi mu nda cyangwa akagira amazi ngaha mu gikiriza cyangwa agahema bikanka bivuye ko ku mutima hajya umutima hariho akantu k'agasaho kawukikije kaba kagiyemo amazi nawo nuko rero ibyo bimenyetso bikuru twovuga cyanke nk'abana baraheza bakagira ya ndwara bita rutagamisha meningite mugabo bivuye ku ndwara y'igituntu nicyo gituma mbere hajya mubona umwana akivuka bamukingi urucanco rwa mbere bamuhereza ari ukinga indwara y'igituntu ni ukuvuga ko bivuye ku ngene yandukira ura n'umwana iyo atanguye iyo mu nda ya nyina araheza agahema ahenye rero imigera ibiri ngaha muri izi ndemu tubona kubera muri ibihugu byacu asanzwe hari abarwayi benshi b'igituntu bituma aca bamuha urucanco rwa mbere kugira ngo bamukingire cyane cyane kirya gituntu
urakoze cyane
gikomeye cyane cyo cya kimuhitana
yego
hanyuma
reka mbaze gato muganga kugira ngo tujye kumutumira kurikira mbaze gato mu ntara mu buraruko bw'igihugu muganga mandira imbere mwavuze ko mukorera ku mabohero hiyo mu ntara ya Ngozi imiti iraboneka ku buryo bworoshye docteur Ndikumana yavuze ko ari ku buntu iyo mugiye ku mabohero muba mufite imiti ikwiye iraboneka neza muri iyo ntara
yego imiti y'igituntu haba ku mavuriro matoyi haba ku bitaro n'umubabohero bayitangira ku buntu ikiza mbere nk'uko muganga Tade yabivuze nuko tubona na politike ya leta ari politike itomoye cyane ku buryo kenshi abo barwayi bafite indwara y'igituntu kuko ari imiti bafata igihe kitari gito kibaye gito cy'amezi atandatu niba batekereza iyo miti ngo bayibahe yose icyarimwe ngo genda uzoguramira ushatse kuko benshi baca babitira hagati aza baramuha kimwe 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 akinywa hariho umuntu adefinitive amagara y'abantu yagize se no kwita formation mu byo gufata mu byo mu kuvura izo ndwara akamuha ikinini umurwayi akamira akibona hanyuma ku isise bakandika yuko uwo munsi yanyoye baca usanga rero biri bose no gukurikirana ku murwayi aba yaronse iyo mpuzo
umuti ego mwavuze muganga umutumire wa kabiri muganga Ndikumana umutumire wa kabiri yavuze cyane cyane kuvyerekeye indwara ya sida n'igituntu mwokongera mukamusobanurira neza gasobanukiga kuko yabajije ati bigenda gute kugira ngo indwara y'igituntu ivugwe ikire nubwo ubugifise umugera ubandanya mu mubiri umugera wa sida ukiri mu mubiri yabajije ati bigenda gute ndakeka ari uko yashatse kubaza sigura neza kubijanye n'ukuntu umuvura indwara y'igituntu ku muntu afise umugera wa sida hanyuma ica kabiri gihambaye yongera nabaza ati mugereranije muri iyo myaka iheze ibitigiri by'abagwaye igituntu mu gihugu kiraduga canke kiramanuka Dr. Ndikumana
abene gihugu benshi bakunda kwibaza kijanye n'igituntu iyo kiri kumwe n'umugera wa sida yavuze ati mbega none igituntu indwara ivugwa igakira naho umuntu yaba asanzwe agendana umugera wa sida igituntu rero kiravugwa umuti ni wa wundi nyene haba kugendana umugera wa sida haba kutagendana umugera wa sida kandi iyo tumupimye agiye kwa muganga hakiri kare bagatora igituntu hakiri kare kitaramutsinzikaza arakira kandi nta ngorane n'imwe aheza ngo agire mugabo murazi yuko atamutsi uvura sida uraboneka areza akagira abaganga baragerageza kugira ngo atanguye imiti y'igituntu kuko nico giheza kikica uwo muntu mu ndwi zibiri mu mezi abiri akaca ashyirako ya miti yo gupfupfahaza hanyuma igituntu akagikira akaca bandanya ya miti yo gupfupfahaza kugira abasadamubiri basubire baduge hanyuma abone kubandanya imirimo yiwe ya misi yose naho yoba agendana umugera wa sida hanyuma kuvuga rero yuko navuze yuko nko mu bagwayi turonka muno mwaka twaronse 2600 rwego rw'igihugu n'198 batoya barengagata kwasanze abo abafise igituntu n'umugera wa sida bangana n'100,000 urumva yuko ibihumbi hafi 90% nta ngorane n'imwe baba bafise bagwaye igituntu cyonyine ndashika rero ugasanga hariho abafise ingorane ugasanga bagendana umugera wa sida bakaba bafite n'igituntu mugabo baba abagwaye igituntu cyonyine cyangwa abagwaye igituntu bakaba bafite n'umugera wa sida bose baravugwa imiti n'imwe kandi barakira igituntu mbere bigatuma babandanya nk'abagiye bagendana umugera wa sida baca baboneweho kuronka ijya miti yo gupfupfahaza hakiri kare kuko iyo dusanze agendana umugera wa sida akarwara igituntu yerekana yuko ageze ku rugero rwo gufata ijya miti yo gupfupfahaza ashaheza akayironka kugira ngo ikituma ijya miti ipfupfahaza umugera wa sida ituma aronka abasiga mubiri benshi mbere bikamutuma yikingira ziriya zindi ndwara z'ibyuririri yabaje ati mbega none igituntu umubona kigenda kigabanuka canke bimeze gute turanze ibihariro dufise turabona yuko bigenda bigabanuka ariko duciye twongera tukaraba uko mugenzanje muganga ari ngozi yavuze ati hariho ibintu bituma umuntu agwara igituntu hariho uburyo buke bwo kubaho hariho gufungura nabi hariho zijya ndwara zindi zidakira nk'umugera wa sida kansere cyangwa indwara z'igisukari cyangwa abantu usanga basa n'abihebuye bigenza nabi bajya ba gatuku mu kirundi bita ba gatuku badafungura mugabo usanga banywa urwagwa rwinshi bajya rero barakarigwa n'indwara y'igituntu icyo gituma rero uri kuraraba novuga ko utuza neza indwara y'igituntu gukorana ni ibintu byinshi kuko bisaba yuko habitera mbere ryiza risesuye abanyagihugu bagafungura neza bakarara ahantu heza niho bizadufasha kugituza burundu ariko ibiharo turabona neza yuko bigenda bigabanuka ngo ku ruhara rwacu turabona yuko acyacyane muri ya migwi ikarigwa niho tuzoshira ingufu nyinshi kugira ngo tuzibire ntihagire ababandanya bapfa icyo ni ngwara gitundu tutakibonye cyane tutagitoye hanyuma no guheza rero tugashyiraho uburyo bukwiye bwo kugura ibikoresho byo gupima uburyo bukwiye bwo gushyiraho imiti kuko imiti ngwara gitundu irazinze cyane amezi atandatu usanga umurwayi ashobora kwivuza nko ku miliyoni zibiri zitatu murumva rero ko hari uburyo bwinshi leta irondera igashyiramo n'abayifasha kugira ngo by'ukuri iyi ndwara tuyirwanye mbere novuga nuko ni igikorwa cya twese kuko turakora neza n'abajeje intwaro turafite abarimisha kiyago ku mitumba adufasha kuraba uwo bakorora bageze bakamurungika kwa muganga kandi dukora neza n'abaganga nk'uko mwabyumvise basanzwe bari kuva mu mavuriro mato mato natwe tugiye gushyiramo n'abari mu mavuriro yigenga kuko turare by'ukuri yuko ndwara y'igituntu ko yegeze inyuma naho bitoroshye kubera bivuye na cyane cyane ukungene yandukira
urabona yuko muganga reka du
na ikibazo kinini kiri gukinga neza ingwara y'igituntu nugushyira nugupima hakiri kare uyigendana ukamushyira ku miti icyo gihe nk'abacambere
murakoze reka twakire ku murongo wa telefone n'uwitwa Frederic turi kumwe
ego turi kumwe
mwiriwe neza Frederic muduhamagaye muri he
yewe ndi Bujumbura mu Burundi
ikibazo ufitiye abaganga turi kumwe
ego ahanini ndaramukije abatumire bose ndabashimira ku kwitanga kwabo
murakoze
ego kubw'ibyo bye kibazo mufite si kindi ahanini numvise cyane cyane iyo ndwara y'igituntu ni indwara ikaze cyane kandi igiye kumva irakarira cyane cyane nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho usanga nk'abanyagihugu nk'ahantu bari bakenye anabonyere uva kuri bakarira kuko yavuze ati no gufungura nabi cyangwa imibereho mibi cyangwa no kwifata nabi cyangwa ibivanye n'aho uri ngo nawe nyekeye ashobora kugufata kandi ugaca twumva n'uburyo yavuze ko umuntu ashobora kukivuzamo kandi yuko ari uburyo burengeje urumva yuko biragoye cyane ko gishobora guhera nanjye rero nkatansaba atya zisigura ati nk'umuntu yokwifata uku yota bigenza uku mu gihe yabonye yuko yamaze kwandura iyo ndwara y'igituntu mu gihe yoba adafise uburyo naho ukungene yota yifata muri iyo minsi yoba akiriho agendana iyo ndwara hanyuma ikindi kintu nagomba kubaza ikintu cyerekeye yuko nk'umuntu azikeka yuko biba akigwaye n'ibimenyetso ahanini bikuru bikuru yorabirako akavuga ati jyewe ndiko ndaraba iki n'iki n'iki kirabinyemeza cyangwa kirabinyereka cyotuma ahaguruka akaje kwa muganga agasaba umuganga mupime nayo nyine yobakoze cyane kugira ngo umuntu abimenye
icyo kibazo cya kabiri muganga yagisobanuye mu buryo burambuye kumbure iki kiganiro gisubiyemo ushobora gusura kumviriza ariko ikindi kibazo ufise uretse icyerekeye ukuntu umuntu yakwifata
ikibazo ahanini nko ku muntu yaramaze afite nk'uburyo buke yamaze kumenya yuko agendana nk'iyo ndwara
ushobora
kudufasha ubu bari mu mashyira ndibaza ko bari mu mashyirahamwe atandukanye bije kukirwanya nta muntu ushobora gutangura ati ubu uraha ushobora gutangura kudodorera kugira bikunde shikaha kugira ngo babigufashemo ahanini ni uko nyine murakoze cyane
Frederic gatwakire n'uwitwa niko bamye murantunga niko bamye turi kumwe ku murongo
yego amahoro neza uriya
amahoro niko bamye urahora komeye
yego muturashima yego me ndamukiriza n'abasimire
yego barabumva
yego mwatubwiye yuko isi ibura abantu bashika 5,000
ku munsi yego ku munsi
yego nagenda barazi ikibazo nti mbega iyo muvuze yuko isi ibura abantu 5,000 ku munsi tukaba tuzi ko umugambi w'igihugu aha mu Burundi washizeho ko iyo ndwara yovugwa ku buntu mbere n'abana badakingirwa hakiri kare bakiri bato mbega basanze muri ibyo 5,000 basanze Uburundi bubura abantu bangahe ku munsi ama mbega Afurika aha mu karere iwacu mu bihugu bikenye basanze Afurika yoba ibura abantu bangahe ku munsi ikibazo cyanjye n'icyo mu murakoze kumwe.
Ego muganga araza kugerageza kukwishura ibyo bitigira ibivuye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ishami ryayo rijejwe amagara y'abantu niwo batangaza ibyo bitigira bivuye ku mashakashatsi baba bakoze. Ariko muganga Ndikumana mu bushikiranganje arashaka kukumbure kudufasha gusobanukirwa neza ibyo bitigiri. Murakoze cyane.
Ego
muganga Ndikumana, duhereye kuri Frederic yabajije ati yo kwifata ate amaze kumenya yuko afisi yo ngwa.
Ego ndamushimiye Frederic. Yasubiyemo arabaza neza ibimenyetso, nibaza yuko umuntu yasubiramo kugira ngo abazyumve. Kimenyetso cya mbere ni inkorora no gutibiro byinshi cyane, umuntu akagira n'ubushyuhe ku mugoroba. Ikigenere rero umuntu yifata atagenda kwa muganga akamusuzuma, kuko kenshi usanga dufite ibibazo y'abantu usanga abanza wenyine kwivura tangaza akabarumenyi, ugasanga yateze kujya kwa muganga mbere bitayeho yaciye yanduza n'abantu bari babanye afite ku mutima, ari nk'umugore wiwe, ari umugabo agwaye cyangwa abantu. Ibyo bimenyetso rero inkorora niza muntu yayivuriza kwa muganga ko yivuriza muhira kugira ngo basanze harimo igituntu nabo nyine bamupime. Ati none ko umuntu yakwifata gute ko bizimvye, navuze neza yuko umuntu agiye kwa muganga iyo bamubwiye ati genda utange ikorwa bagipime nta mahera bamwaka, hanyuma basanze akigwaye imiti barayimuha amezi atandatu yose nta faranga na rimwe arishye.
Tutarenze kurandira kuri ibyo bibazo,
guheza ngo ayifate neza uko muganga aba yabisabye, kuko muganga mugenzanje yavuze neza yuko usuzuma ko yayifashe, kuko iyo atayifashe neza bituma adakira akacagora cya gitumu kitumva imiti akacavugwa amezi yandi umunani amaze tukamujyana ahantu mu bitaro, yasa bituma asinzikara kandi agaheza agatwara amahera menshi abandi bakwivurize.
Mu majambo make cyane muganga, majambo make ku kibazo cya kabiri cy'umunywanyi wa kabiri niko bamye ya kubijanye, majambo make cyane ku bijanye n'ije bitigira byashikirijwe n'ishira mu musoma kongo ONU, bitusigure mu majambo make cyane abashobora kuba bahitanwa navyo mu Burundi kuri abo 5,000 ku munsi bapfa hari igitigiri tuzi.
Aha mu Burundi mu isanzwe bijya 5,000 ni ku munsi ku isi yose. Yabajije ati none muri benshi hajya bari mu bihugu byo muri Afrika kubera ari bihugu turiko turarangire tutaratera imbere. Mu Burundi rero ku mwaka kuri bajya dufashe nk'ibihumbi 200 dushyira ku miti buri mwaka, usanga nk'abagera nk'150 aribo usanga batashoboye gukira bagaheza bakitaba Imana. Urumva kibugabura n'amezi 12 urumva yuko nko ku munsi urashobora gusanga babaye nk'150 ku mwaka, urumva yuko dushobora kubura umuntu umwe ku kwezi mbwa ku munsi. Twovuga yuko ahanini ikibazo aho kiri kibaza yuko hari abo babitaba Imana tutarababona ko bagwaye n'ayahandi, kubera yuko navuze yuko imiti ihari kandi ivura neza ni bake cyane, urumva ni bake cyane rwose ku rwego rw'igihugu. Ku munsi iyo bamaze kujya ku miti nabuze ko 96 bakira neza tangorane.
Reka twumve uko byifashe Ingozi. Dr Manirimbere, abanyagihugu baza kwivuriro ngahe Ingozi kwipimisha ingwara y'igituntu kenshi canke baba baje kukwivuza izindi ngwara hama bagasanga baragwaye n'igituntu barijukira kwipimisha igituntu?
Iri Ngozi uko tubibona aho duherereye abanyagihugu ntibikunze gushika yuko boza kubera baje kwipimisha batagwaye, baza ahubwo ari uko barenze basinzikaye bakaza mbere ushima bamaze no gutangura kubonda gose. Ariko ntidukunze kubona abantu baza kwivuza baza bonyene baza bakomeye avuga ngo ni mu mpimiri haba ku ngwara y'igituntu cyangwa ku zindi ndwara zikunda gusinzikaza amagara nk'umugera cyangwa indwara y'igisukari. Kenshi baza ari uko bimaze kunyangara niko navuga.
Ego muganga Ndikumana, hari umutumire hari umunywanyi nako munywanyi kuri Facebook yacu yabajije ati iyi ujye mugera bita bakiri abantu baba bafise mu mubiri bagendana nawo shiramwe wa MS rivuga ko umuntu ashaka kuyigendana nayo kugendana nako akugakoko ariko ntagwa ariyo ngwara. Muri ico gihe umutumire wacu Blaze abaza ati umuntu ashaka kwanduza uwundi ako gakoko uwo mugera wa basile. Allo docteur Ndikumana?
Eh ndabumva. Yego me. Abajikwaza kiza cyane nabivuze mu ntango yuko uko umuntu yanduye imigera y'ingwara y'igituntu acagwara igituntu. Navuze yuko iyo ari abantu basanzwe bafungura neza kutubona bene igihugu babayeho 13 gusa kwijana niho heza bakagwara ingwara y'igituntu. Abandi n'abaporteur sain usanga bafise iyo migera mugabo atashe abagize umubiri wonyene ugashobora kuyigumya hanyuma ntagware. Naheza ngo yanduze kuko wanduza nujya amaze kugira imigera amaze kugwira cyane akaheza akayisohora mu gikorogo.
Ariko nizeye mpamvu
umuntu ko abantu bose inzi mpemu duhema kenshi kugira hari imigera y'ingwara y'igituntu cyane cyane muri bihugu byo muri Afrika ya hepfo iyo munsi y'ubutayu bwa Sahara aho ari abantu benshi ariko siko tugwara. Isaba rero yuko birashika ariko umuntu yasanzwe yaragiye nko kwa muganga mashobora kujya gusuhuza umuntu agwaye ntabazi ko agwaye indwara y'igituntu nawe iyo migera akayihema. Hariho rero n'ibipimo bikogwa nko ku bana icyo bita intradermal reaction bashobora kubona yuko harimo imigera y'indwara y'igituntu mu muntu mugabo atagwaye mugabo bishitse rero ugasanga yagize ingorane kuba afise agenda naho umugera wa sida cyangwa akaba afite indi ngwara ya mutsindikaje ya migera kuri abasida mu biri bagabanutse kivyuka. Icyo gituma mubona yuko nk'abantu bagenda naho umugera wa sida cyangwa bajya afite za kanseri cyangwa za ingwara z'igisukari
zivyura izindi ngwara
baca bagwara ingwara y'igituntu.
Reka twakire ko
babakingira kuko iyo avutse abagifise umwana abagifise abasida mu biri bake yo cagwa ingwara y'igituntu kubera abagiye ahantu novuga mu aheme impemu ziriyo mwimiyo migera njo gituma hajya kivuka ariko rucanje rwa mbere aza bagaherezwa umwana afuri.
Reka duhamagare n'uwitwa Pascal. Pascal turi kumwe. Pascal ndumva umurongo uramugoye umurongo wa telefone. Abandi banywani bari ku murongo reka nabo nyine turaza kubaha kanya. Ikindi kibazo muganga Ndikumana ku gwego rw'igihugu ibikogwa mwiteguriye kuzokora mu guhimiriza abantu kwikingira indwara no kuyigwanya turumva yuko muri iminsi ejo isi niho izohimbaza umunsi wo kugwanya indwara ku gwego rw'igihugu mwiteguriye gute kuja kuganira n'abanyagihugu muri iminsi uwo munsi guharanira kugwanya indwara ushitse mwe muzohimbaza ryari ku gwego rw'igihugu?
Ego murakoze cyane. Kugira ngo mu byukuri iyo ngwara y'igituntu duheze tuyimenyekanishe abene gihugu bayimenye bamenye nibo kwifata nivyo itariki 24 niyo kugwego mpuzamakungu azoba guhimbaza umunsi wahariwe kugwanya ingwara y'igituntu ku isi. Iwacu rero hari ibintu byinshi bitekanijwe mugabo kubera ibikorwa byinshi mu bushikiranganje bihari Burundi buzohimbaza itariki 1 y'ukwezi kwa kane kandi iyo minsi mukuru kuzohimbarizwa mu ntara zose. Twarondeye uburyo kugira ngo mu ntara zose bashobore guhimbaza uwo munsi bafatanije nabo dusanzwe dukorana mu kwita iby'amagara y'abantu haba mu burere bw'ubuvuzi cyangwa mu ntara z'ubuvuzi hanyuma aheze ashikirize amajambo kuko hari icivugo novuga cyuno mwaka tubashitse mu gisasa batisinire pour vaincre la tuberculose ati twese tujye hamwe kugira ngo dutuze ingwara y'igituntu. Nico gituma rero hejuru y'ivyo hazoba n'ibiganiro ku bamenyesha makuru bino kugira ngo duheze dusigure neza icyari cy'ingwara y'igituntu. Eka mbere no mu migambi dufise nuko tuzokorana cyane gose n'abantu baboremesha kiyago batowe n'abanyagihugu hariya ku mitumba kugira ngo iyo ngwara kuko basanzwe baradufasha cyane kuko nk'ibiharo dufise dusanga nk'ibice nka 20% yabo dusanga bafite ingwara yo gituntu cyo mu bacandukira aba barungitswe n'abaremesha kiyago ku mavuriro nibo bagenda hajya mu mihana ahantu baba bateramiye babonye umuntu akorora aheza ukamwigisha ati wewe ugenda kwa muganga byo gufasha. nivyo tuzokora ni ibintu byinshi novuga tuzokora kuko
umuganga
umugambi ugiye kubandanya nkuko nabivuze shika 2020 tugaza ko tuzatugejeje ikizi ahantu haboneka cyane.
Ego muganga amanira imbere mu ntara zo hagati mu gihugu ico mwipfuza canke mubona co fasha mu kugwanya ingwara ni ikihe muri aka kanya uwo mu bushikira nganje bw'amagara y'abantu muri kumwe ku murongo ni giki mwosaba leta kugira ngo yongereze muri ako kigoro ko kugwanya ingwara
gashimitse gatoya.
Allo Dr. Manira imbere
ndabumva
ni giki mubona ku rwego rw'intara co fasha cyane kugwanya ingwara muri kumwe n'uri mu bushikira nganje bw'amagara y'abantu mubona ico leta yokora muri aka kanya kugira ngo gifashe kugwanya ingwara n'iki?
Ego ikintu umuntu yavuga leta yokora cyangwa ari cya kindi nyine nibyo twufata nk'amakampanyi ya sensibilisation, ni ukuvuga ahantu hose mu makomine yose mu mazone yose na cyane cyane ya kure, igikuru ni ukwigisha abanyagihugu bakabahimiriza byaba byari biganiro bica ku maradiyo bakabasigurira ibimenyetso nk'uko nyine muganga Tade Ndikumana yabivuze, bakagira ibintu by'ibikino kugira abantu bakina inkinamico nuvuga by'amateatre kandi bagahurira ahantu bakabyigisha abanyagihugu abana bakiri bato abana ku mashuri bakabyiga bakabimenya ku buryo n'umuntu uwo ari we wese babonye akoroye igihe kirekire nkuko babivuze iminsi yababa 12-14 akorora abanyagihugu bari hirya no hino bashobora kuvuga ati umuntu ashobora kuba afite igituntu bakamuhindura kugira nyabuna nyabuna egera amavuriro. Icyo nicyo kintu mbona
guhimiriza cyane cyane
yosaba abari mu ntwaro ko bakomeza ibyo barabikora mugabo uko tubona kugeza ntawuzi ko ari uburyo buke leta ishobora kuba ifite mu mibaza yuko abanyagihugu bose ndabye nubwo ngo rekonesanse zabo tuvura benshi cyangwa duhora nabo benshi usanga ibyo bintu biguma imenga mu bishasha kubira umuntu yo kirikira gose kutwigisha abanyagihugu kwegera abanyagihugu ukabasigurira gushika naho babimenya.
Ego tukakira umutumire umunywanyi wa nyuma ni Vincent mu majambo make cyane ikibazo cawe.
Ego ikibazo nagomba kuba umutumire.
Ego
nagomba mbaze yuko indwara y'igituntu atasano yo bifitaniye n'indwara ya hepatite, hanyuma ubugira kabiri nagomba mbaze ubwo nk'ubu baradze ukuntu yandikiye nacyo iyo byoba biva ko uradze n'ingene ikirere bukiriko kirahindagurika ni iki kibazo cyane.
Urakoze cyane gose Vincent. Muganga Ndikumana ikibazo cha Vincent majambo make cyane dusozere ikiganiro tukotoreje kumusoza umwakoze cyane gose
ndamushimiye cyane Vincent kuba bagikazo tuvuga gikomeye. Ati mbega none igituntu nta sano byo istaniye numugera wa ujya wa hepatite bisanzwe kubera ko igituntu gisanzwe gifata igihindi cyose cyo cy'umubiri yamigera ashobora kwarikira mu gitigu asanzwe uwo muntu afite ijya hepatite bica bigora kumuvura kuko imiti ngo ari igituntu nayo isanzwe yungurirwa mu gitigu nico cyonyine ntaho bihuriye kuko ingwara y'igituntu ntiyandukira biciye mu mabanga mpuzabitsina, ntiyandukira biciye mu gukomereka, oya yandukira biciye mu guhema. Mugabo iyo bihuye n'umuntu afite hepatite B cyangwa C agenda akagira ibibazo kubera yuko abasanzwe ari ku miti y'igituntu ikaca iyungurirwa mu gitigu isanzwe kigwaye neza bikagora kugira ngo akire. Mugabo ari buhinga dukoresha imiti tugenda turamuha bukebuke tugenda turaga ibipimo icyo bita amatranzaminaze bara turabe yuko biteza ngo bimwononere amagara y'ibasanzwe ababajwe n'iyo hepatite. Hanyuma ati mbega none igituntu hindagurika
mu majambo make cyane masegonda make
egome hindagurika ry'ibihe birafise ingaruka ku kugwanya indwara y'igituntu kuko iyo umuntu hari novuga impemu zisanzwe ari mbi y'abantu bari imvura yaguye ari nyinshi bagakena ntibaramuzi bafungura bituma abasaza b'umubiri bagabanuka mbere bakaca bagwana indwara y'igituntu.
Murakoze cyane gose Dr. Manira imbere namwe Dr. Tade mu bushikiranganji Tade Ndikumana mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kudusobanurira kubijanye n'ingwara ya mu gifaransa bita tuberculose ingwara y'igituntu. Turashimiye nabaduteza amatwi muri iki kiganiro cy'amagara y'abantu. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka, mugira umunsi mwiza.